Rwanda Sense rwatangaje izi ngingo rubicishije mu itangazo rwasomeye abanyamakuru kuri uyu wa gatatu ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura. Laurent Kaganda akegera cyo mukuru wa Sense yarisomye yasavye ikinyamakuru kiriho gukora acisunza amategeko kandi hidatize inyuma gushyigikira umugambi w'iterambere ry'igihugu.
Ingingo yo guhagarika ikinyamakuru ikiriho yari yafashwe ku igerekezo rya 12 gitugutse muri 2018 na parake nkuru y'igihugu. Nisho gituma twabahamagaye kugira ngo tubamenyeshe izuba ryaka bene umurango babona ko iki kinyamakuru ikiriho kironse uburenganzira bwo gusubira gukora atakuraba inyuma, ariko tukagisaba gukora cyisunze amategeko kandi gikora ibyo cyonyene cyasabye atagusha hirya no hino. Tukaba tucifurije gutera imbere nk'umuzinga gikora ibirama mu byo kizokora, ngira ngo ntizokwibagira wa mugambi w'iterambere w'igihugu, kuko gushika ubu ni wo dusanzwe tugezeko.
Naganda yanavuze ko atantambamye kugeza ubu zihari ko radio yabongereza BBC yosubira gusamirana mu Burundi, ariko hibwirizwa kubanza gusubira gusaba uruhusha.
Ni muri iyo ntumbero mbere abo mu radio BBC batahengeshanije kuza barasaba ryari izokugururirwa kugira ngo isubire gusamirana. Ni nacyo gituma rero twari tugize iminsi tubyiga mugoro kuri uno munsi abagize urwego nshingwabikorwa rw'ikigo kijejwe kumenyesha makuru mu Burundi cyabonye ko atantambami n'imwe y'uko iyo radio yabongereza BBC yokora, mugabo ikabanza gusubira gusaba uburenganzira bwo gukora, kuko uburenganzira bwari bararose bwari bwarayatswe. Watswe rero uburenganzira utusaba gushasha. Twizere ko rero ababo muri BBC, abayitwara, abayirongoye, abayihagarariye imbere y'amategeko baza kubyumva basabe gushasha dosiye yabo, tuyige turabe yuko bazaba bakuje byangombwa ducerero tubaha uburenganzira basubire gusamirana mu mahoro n'umutekano.
Umuyobozi mukuru w'ikiriho Philippe Ngendakumana yashimye ingingo yari ishyikiye ku cicaro cya Sense kumva inkuru nziza.
Bene wacu bamenyesha makuru aha twaje gushima ref twaje gushima gushimira Sense yuko inyuma y'imyaka 2 n'amezi 8 ishoboye gufata ingingo yuko twosubira tugakora ku mugaragaro. Turayishimiye gose, turayishimiye cyane cyane kuko yumvise ko mutwayiteye twarayitakambiye ati ingo mutubere umuhuza, mudushikire kwa procureur general de la republique kumushikiriza manza kizigenza wa republika kugira mutuvugire afate ingingo yo kuturekura gukora. Barabikoze, turabashimiye kandi iyo ngingo procureur general de la republique yarayikuye, inacyo bituma rero mubona none munsi turi tukaba tumwemereye yuko ibyo yadusabye ni iketi yuko twokwisunga karanga mutima kimenyesha makuru tuyifashe nka nkama. Mu nyuma rero kandi aricyo gikuru twashimiye nyakubahwa president de la republique mukuru w'igihugu kuko bona yarateye akamo Sense yuko yokwegera ibinyamakuru biri mu bihano hama bakavugana bakaraba ukungene byokugurugwa.
Ikindi kinyamakuru cyari cyugawe nyuma y'iri kwa ry'ubutegetsi ryaburijwemo mu 2015 ariyo radio Bonesha FM yaheruka kugururwa. Ibi byiyongereye kwirekurwa ry'abanyamakuru bane b'ikinyamakuru cigenga iwacu buca Noweli umwaka ushize nyuma y'umwaka urenga bari bafunzwe, byatumye RSF umuryango mpuzamahanga uhanira ubwigenge bw'itangazamakuru uhamanota Burundi mu cegeranyo cy'uyu mwaka nkuko Akonofroje urongoye ku mugabane wa Afrika yabisigurijwe rya Amerika.
J'en veux pour preuve évidemment la libération et la grâce accordée aux 4 journalistes.
Atubwa mbere n'ingingo ya president yo kurekura no guwikigongwe abamenyesha makuru bane b'ikinyamakuru iwacu bari bamaze umwaka urenga bafungiye ubusa ugushaka kwa president ko kugurura amaradiyo yugawe, ndetse imwe muri zo Bonesha FM ikaba yaramaze kugururwa. Igisata c'ikimenyesha makuru iwacu naco nyene caruguruwe. Ibiganiro byaratanguye kugira ngo amaradiyo mpuzamakungu nka BBC n'Ijwi ry'Amerika yugururwe n'ibi indi. Twizeye ko utwo twigoro tuzobananya kugira ngo abamenyesha makuru bakore bigenga
dans un environnement beaucoup plus serein, beaucoup plus libre.
Naho BBC yabongereza yasabwe gusaba urusha bushasha kandi ikabifite amahirwe gusubira gusamirana yacugawe mu Burundi cyo kimwe n'ijwi rya Amerika muriko murumviriza kuva mu mwaka w'2018. Nta munyamakuru mu Burundi cyangwa umunyamahanga afite uburenganzira gukorana navyo ari ku butaka bw'ico gihugu. Eroje wikaneza ijwi rya Amerika.